Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mukomo twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 2219 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali ku isi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu Radio Trove wa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA Radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi kiremeshejwe na Diane Ninahazwe turi muri studio yindwi
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi bacu uno munsi muri sanga yacu nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ya zacu tuza kuba hakanya mwebwe muri komera twumva kugira ngo mutubwire amakuru avugwaho muri mugico muvuga kuyo twayabatangarije mudusangize nibindi bishobora kuba bibera iwanya ariko tutashoboye gushika mu ofisi ico muvuga ko mushobora guca kuri Facebook yacu ve wa radio yacu hama mukaturungikira nimero zanyu natwe tukabahamagara wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Pascal, Pascal ikaze ku jugi Amerika no muri sanga. Pascal uratwumva?
Yego ndabumva.
Eh uhererega Pascal.
Si kuba rukeje ni.
Sabwe?
Ndenye ngumbigira ngo ni yi.
Uri kuratwumva
hano kuri nange kandi amakuru yize.
Waruvuze ngo iki?
Yego kumbere yuko barukeshe ni ahantu ndi
ntibikenewe si tegeko si tegeko ngo hatubwire iyo tubikubajije tubadushaka kumva ibice bitandukanye murimo ariko si tegeko kutubwira aho herereye
yoke nta kibitwaye kutwabwira rukeshe ni ariko nanone nta nubwo nabahamakuru nta gifite ngo nabafite muri iyi
inyungu ufise mu kuduha makuru
Yego.
Kuki watwandikiye kugira ngo kuko twabajije abashaka kudusangiza makuru yaba ahubwo wewe kubera iki watwandikiye? Udashaka kuyadusangiza.
Yego kubera ko mu kinyama makuru gikorera mu Rwanda. Aba makuru ko gutyo gusa nta kintu mara.
Twebwe amakuru yacu ntituyagura kuba yaduha turayarondera hama abakunzi b'ijwi rya Amerika baratubwira ati sukwama gusa ahubwo mwebwe mwatuzaniye abantu rimwe na rimwe natwe muze muduha umwanya tuvuke uwo ni wo mwanya twabahaye udashaka kuyadusangiza n'uburenganzira bwacu amakuru yanyu ntayo tugura tuyaguvana mu bamenyesha makuru bacu abashaka bakadusangiza ayo bafise canke bakagira ico bavuga ku yo twabatangarije ubwire umunsi mwiza Pascal Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga nkuko mwabibonye Pascal avuga ngo ico tumuha kugira ngo aduha amakuru twebwe ntitugurda amakuru turayatangaza dusaba amenyesha makuru badukorera hatandukanye bamwe barabaca ko amakuru tukayatangaza ariko ntawe twigera duha ikiguzi kugira ngo aduhe amakuru tuba dushaka kumenya ari ayabanga iwanyu ari ayabaho muba mukorera murayadubwira tukayasangiza abandi bibaye ngombwa hariho nayo natwe tuzatukababaza tukayahanahana nuko rero Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga. Kano karirimbo ni akaririmbo tiro kasubiwemo n'umuririmbyi Kitoko Kabaryohere aho muri hose. Karirimbo tiro na karirimbo kasubiyemo n'umuririmbyi Kitoko mu Rwanda kwa mbere akaririmbye n'umurundi aracariho yitwa Bahaga. Kitoko mu minsi yahera twaramuvugishije muri kino kiganiro avuga ko bavyumvikanye na Bahaga amuha uburenganzira bwo gusura mu kano karirimbo kuko agakunda cyane. Twizere ko aka karirimbo rero kabashitse kunyota. Turafise Bigirimana Gregoire. Bigirimana ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Yego murakoze cyane n'amahoro.
Yego turaho uhererega Bigirima.
Ndi muri commune ntuze ya Buganda muri Cibitoke.
Commune Buganda Cibitoke havugwa make.
Uje kuri na mahoro na marame mutekano ni wose. Mhm. Kiretse gusa ko ibintu byo kwiyunguza tubona ari byo byabaye ndansa ariko navyo nyene ndazi ko leta. Nawe nyene rayibonye kira bitorera inyisho.
Mhm. Byankiye he?
Mu bisanzwe ni binyene by'ikena gyitoro bisa ni byari bigizibonekeza mu gihugu cy'u Burundi mugabo bize ko leta irikira bibona cyo bitorera inyishu mu bisi bikeye.
Kumenga mu minsi ya hezi ico kibazo bari bavuze ko chatore umuti ni casubiye kwaduka canke nticigeze kivaho carikire.
Bo ego hari gihe usanga mu minsi kiraboneka nk'imisi mikeya indi minsi ugasanga kirabuze.
Mhm.
Natwe mu minsi twa tugize iminsi twiyunguruza neza umenga byatangwe hijya hejo gusa.
Mhm.
Ariko twize neza yuko mu mino minsi imari zo switkana leta zo switkana idufasha mu minsi mikeya bigasubira kagira bigasubira ku murongo.
Ingaruka biriko biragira ngaho mu Cibitoke. Cibitoke ni ahazwi nk'akoregwa urudandazwa cyane cyane y'ibiva aho mu Cibitoke mwimbura. Hari amatomati, hari amananasi muvana yo mutwaye Bujumbura. Hari ingaruka biriko biragira kuri urwo rudandaza.
Bo mu bisanzwe kubera gatika gacakaduga ku deplace ibintu bijyanye Bujumbura.
Mhm.
Ica bizihimba. Ni kuvuga abantu ntibasubira kuronka ibintu ko byazi bimeze nico gituma dusaba ko leta yo kidufasha muri iyi minsi nyene mikeya bigaca biva mu nzira kugira ngo abanyagihugu babandanye baronka nyene byangombwa nyene bafungura neza mu gihugu.
Uduhaye nk'akarorero vyaduze ku rugero rungana gute?
oya nta minsi myinshi yahera niya bayi minsi nk'iminsi nk'itatu gusa kumwe n'icatangira kubura hirya yejo ego kuva nk'ungaha n'ubushye bujumbara bari batangiye kuduza bazi ko n'abashoferi n'abacabikika mu kiza bacusangana wahurugira ibihumbi bitatu na atanu ibihumbi bine bitanu ugasanga ibihumbi icumi cumi na bitanu mba kuri kunguruza rero ibintu bimanukana mu gisagara cya Bujumbura bishya bigorana cyane.
Hama wowe ukabona ho kugwa iki ku nzego zitandukanye kugira ngo ico kibazo cyo gitoroki biranduranwe n'imizi birundo.
Ewe nifuza yuko leta nk'isangwa umubyeyi wacu yuko yo gifata mu minwe kugira ngo akimisi ngahitati ciyemo na byonyine bisubire kugira ngo bandanye mbure abanyagihugu bafungura neza nko byari tumenyereye.
Hariho ama video sinzi ko yoba yaragushikiriye yerekana abantu bariko bavana igitoro baca mu mazi ngaho muzace bitoke ayo ma video yoba yaragushikiriye hariho abaja kukirondera hakurya
mbo ya ntazo ndabona gusa icyo mbona nuko natwa twemwe mu kibintu kibyo cy'ibitoro nta kibazo cy'ibitoro twa rifite kirekire gose kiretse ko mwiyi minsi nkingahe nyine itatu arizo tubona igitoro cya abantu tutababona neza tubona deplacement tubona muri deplacement tumaze kubona ibintu byadudu kibutumba byaduze kuvuga ngo hari abantu bakuri igitoro muri Kongo si ntabyo ndafite icyemezo ko nabyo ndabona kabisa.
Hanyuma abategetsi babegereye gute murababaza mwarababajira ati iyi minsi itatu biri ko biva kuki ko mva bitahahora
bo ya ntabwo turabwira ngo tubaze twumve mugabo nibaza kubera kuva hirya yejo uko byari biri nka hirya yejo naguha karorero ubu siko biri hirya yejo kwine parasa byari bigoye gose mugabo turabona amakwasteri menshi yasubiye kuza ariko aragenda cumvikana uko ikibazo nk'ejo cyangwa hirya yejo gishobora kuba cyarangiye abantu bagasubira ku mirimo yabo nk'uko byari bisanzwe.
Yego nuko urakoze kudusangiza ivyo vyimviro vyawe no kuduha ayo makuru y'ivyasubiye kuba ngaho yikenaga igitoro turizere yuko bizokemuka vuba.
Oya turavyizeye kabisa leta nawo turazi ko natwe duhunda umwanya wari wose ndazizo cabikemuka.
Kureka tuvyizere natwebwe ko bizogenda uko mu byipfuze.
Yego murakoze.
Urakoze cyane Gregoire wabwira umunsi mwiza ngaho onye mu cubitoke.
Yego murakoze namwe.
Yego. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi turaza turanabavangira n'indirimbo zitandukanye mu midiho myinshi kugira ngo tubafashe no kumererwa neza aho muherere turacari mu ntango z'umwaka akazi kikara nafasha kumererwa neza karirimbo kitwa ngo na kacangwe ibyubukwa bingundisha oni amozi bizenguruka muzigugu mukoba umurundo bibazi wabo barajata ngo munaje urukundo rw'umurundo muzihukurwa mukoba umurundi kazi abigiri banga ugeze umukuyi wawo niwe niwe
muzizane seruzi
doze angeraho amukumbura agira igipindi kwamfasha ina unabanza kwa nyina ndamukunda byo ndamushaka we sinzamuzuba we nzamurinda sha
atandukanye n'abanywa marikeri bebararenza gira amafiyeri najya shukwa n'abavuye guhuseri kumwabafite tumanyeri niwumari nyota bucece bucece ate neza nk'igisabo ntabicece amasara araseseka iyo beba sese iloki twira kawucece aba magambo arabakwama no drama aranyubaha sana mfata nka Obama nakuregeza na Mozane turi miro umurundi n'umushiba w'abari buzwashi
ziwabo barajata ngo munanye muzihukurwa umukobwa w'umurundi kazi abigiri banga kuj
abigira ibanga kugeza umukuyi wabo
wabo
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga hiwanyu havugwa maki amakuru yabaye muri weekend yabaye mu ndwi yaheze ayo twabatangarije mu bisata bitandukanye mu cyo bitoke ngo havugwa ubukene bw'igitoro mu zindi ntara z'u Burundi ho byifashe gute aho muri mubibona gute no mwaka mushashu gitangura turacari mu ntango yararanga ibisata bitandukanye naho nyene mushaka kuyagaruka kwaba mu vya politique haba mu vy'imibano haba mu vy'ubutunzi muri Republika Demokratike ya Kongo naho nyene havugwa intambara ibandanya ukaburiyo vyifashe gute ku rubuga icuka cifashe gute turabaha kanya uno munsi muri murisanga uno munsi kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa iwanyu mwongera munatusangiza ivyumviro kuyo twagiye turabatangariza atandukanye tukibutsa ko uno mwanya mwari mwawusavye muri banshi kugira ngo muze muragira ico muvuga ku makuru tuba twabatangarije nayandi abari ko aravugwa mu kibano aho mugendera aho mubaye mu makamba atandukanye akanya ni gwanyu kugira ngo tuhamagare muca ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo radio yacu VOA hama mukaja handitse muri sanga rino munsi mugashaho numero yanyu duca tubahamagara turazana turanabavangira n'uturirimbo dutandukanye mu ntumbero yo kubafasha kururanirwa mu byo murimo byose abari ku buzi mugira ubuzi bwiza abari ku ngendo tukizera ko kino gitoro kivugwa ko casuye gukena mu Burundi ataco kiri ko kirababuza ku ngendo zanyu mwari mwateguye ijuru rya Amerika ni muri muri sanga
Ils sont doux et secrets, t'accompagnent sans que tu nous le demandes. Si je meurs et que l'on ouvre mon cœur, on pourra lire en lettres d'or. Je t'aime encore et encore. Et on va gâter là. Bamvuze ko ngukunda twakundanye tukiri bato sana reka mwibutse ma tubwirana utujambo tunezeza umutima hari kera cyane tutazikubigana none dore twikomeje urukundo rudugasana My baby's for my team, mon va no kutra gibi e vjose. Nibi sanswe, ao bike se chen, mon va gomba kusa. Aywe, ukunda chane nga o, yo bari kya nyuma. Na na na, na na we, aywe, na na we, na na we, na na we. Depuis que je t'ai rencontré, toi ma bellissime. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh bellissime. L'envie d'aimer et de t'aimer n'ont cessé de grandir. Tu fais naître à moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur à revendre. Ma candidée d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissime. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Que le monde s'étonnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Nibi sanswe, aobi keze chen.
Never. I won't ever. One.
ariko aravugwa rero irya nino ku isi harimo umuriro wo mu gisagara cha Los Angeles muri leta ya California aho maze guhitana abantu bagera kuri 24 abajeje gutabara barabandanya ibikorwa by'ubutabazi muri ico gisagara gifise ubuzima bwihariye niho haba abanyamafaranga benshi muri leta zunze ubumwe za America haba ivyamamare byinshi bifise amazu haba bakina basketball haba abaririmba ba Beyonce bafise amazu abatandukanye abakina amafilm atandukanye nabo nyene niyo baba amazu y'igice cahiye cane gose ni amazu afise agaciro k'imiliyoni n'imiliyoni mafaranga y'amadolari ya Amerika barabandanye rero gutabara abamaze kugwa muri uwo mucanwa bagera kuri 24 hariho 16 baburiwe irengero bitaremezwa ko bapfuye canke bakibrondera intuze aho bari ibihumbi n'ibihumbi vy'amazu n'ivyo vyahiye ushobora kuba utwumva na wewe uri umurundi canke umunyarwanda uvuga runo rurimi uri muri Los Angeles urashobora kutwandikira nawe kugira ngo dushobore kukuyagisha twumve uko umerewe ngaho onye haba Los Angeles canke mu bisagara bindi vyegereye uduce tundi twegereye ico gisagara muri sanga y'uno munsi n'umwanya twabahariye kugira ngo mudusangize amakuru avugwa hiwanyu tunasaba imbabazi muhinga bw'ivyuma amatelefone nayo kwaradukundira cyane ariko turaza turagerageza uko dushoboye kugira ngo dushobore kubahamagara uko biza biradukundira ubuhinga bw'ivyuma buza buradukundira mu kurindira murabandanye mutungikira ama radio ama numero yanyu ya telefone kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA
Vira kwiye kombi tanga muhamye siyo sikave menya Ingeje tanga za kukujirani shuti ikomeye
Kimbo niza njeze kisanzure kikubuma Uzi mabga njeje mumunu Come here
You're my best friend You're my close friend You're my soulmate Just you're my best friend You're my best friend You're my close friend You're my soulmate Just you're my best friend
Baru so ibyishimo ni wowe nziri yabise ko tukona kwiye guriye niko kuri mpagazeho
uwamu ushobozi kwisi kakugabira ubutore kayobora mu buranga ibyo bimuzi kamba uri mpano y'imana kandi buri
birakwiye ko
Jugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo kari Best Friend na karirimbo ka The Ben yafatikanije na Bwiza na karirimbo kari mu ndirimbo zasohotse mu mpera z'umwaka w'2024 kagasusurutsa abatari bake. Turakira na Alfred kuyundi murongo wa telefone. Alfred kaze ku Jugi America no muri muri sanga.
Nakode cyane.
Uherega Alfred.
Mu ntara ya Bururi.
Akabeho kibururi kifashe gute muri bino bihe?
Asha karakaze gose, kirere kiraza kirahindagurika, hamwe akazuba karaka, ahandi na akavura kakagwa. Ntari nyinshi kabisa.
That's ko ari imwe mu ntara ivugwamwo imbeho nyinshi cyane cyane muri bino bihe.
Yego cyane.
Hama makuru avugwa ngo ahibururi naya.
Amakuru avugwa ajanye n'ubukene bw'igitoro bice bituma ibintu byo kwiyunguruza bigorana cyane. Nk'ahantu twahora tubwira 5,000 ukadusanga bariko barahubwira 20,000 ngo kubera ngo ibitoro byaravuze rero icyo kibazo kabisa turagifise cyane gose. Dusaba rero abajejwe ko bagerageza bakadukura muri izo ngorane turimo zijyanye no kwiyunguruza.
Ubwo bukene bw'igitoro uvuze na Bigirimana uwo mucibitoke nawe yari yabutubwiye ko buvugwayo, ariko wowe yavuga ko bumaze iminsi 3 bitahora vyibonekeza. Ahibururi naho bimaze igihe kingana gute?
Novuga yuko bimaze igihe kitari gito, ngira nk'imyaka 2 kirakwira. Kirinze kiboneka, kiraboneka akanya gatoyi ukabona bisubiye kuba nabi. Nimba n'ibintu biguma byisubiriza, ntituramenya rero ingorane yoba ihari ariyo. Nibaza nkongera yasengira ngo Burundi yane bwo kuba bufite iyo ngorane cyane gusumbya ibindi bihugu bigize yase.
Abajeje intwaro, haba abo hasi ku ruhande rwo hasi no kuduga, hari icyo barababwira gituma icyo gitoro kitaboneka gushika kuri urwo rwego ngaho i Bururi?
Nta muntu ashobora kubisigura ngo atunyugwishe abene gihugu, ariko ngira ngo ababijejwe bo ku rwego rwo hejuru nibaza yuko aribo botanga umuco kugira ngo tugire icyizere.
Ako gati kivuga kaduze gute kuva i Bururi? Wowe nkaho ubanga sinzi ko ari hagati na hagati kuri Sandu, ni kuva i Bururi uje Bujumbura?
Oya.
Domwe
dufate nko kuva dufate nk'umuntu meza uja imatana. Kare umuntu yashobora kuhagenda ku mafaranga 3,000-4,000, ariko ubu uganye n'umumotari akubwira ati torosharabuze ubu ni 10,000 na gushika mbere no kuri 20,000.
Ari ku moto kandi?
Ari ku moto. Urumva ko biba ari ibintu birengeje urugero.
Ingaruka uri kurabona nk'umunyagihugu ni izahe ziboneka zigaragara ku maso ya benshi?
Ni ukuvuga ingaruka zihari. Urumva ibintu byo kwiyunguruza bimaze kuba nabi, n'ibikorwa ntibiba bikigenda neza kubera nk'umuntu aba atonda nko ku kazi abanje kwiyunguruza, umuntu aja kurangura nk'ibintu. Urumva yuko ku bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye n'ubutunzi, urumva yuko bica biba nabi rwose.
Hama wewe kubwawe igikwiye gukogwa ni cahe kugira ngo ico kibazo kiranduranwe n'imizi atari mu i Bururi gusa ariko hose?
Jewe ikintu je nibaza nuko ababijejwe ko ku rwego rwo hejuru na cyane cyane abari bajeje kukizana bagikura hanze boshobora kuvugana n'ibindi bihugu bigize yase, nimba ari nk'icyo basaba bagasaba ibyo bihugu bakabisaba bakaronka inzira kugira ngo igitoro gisubire kiboneke neza nk'uko byahora mu myaka iheze. Ego.
Ariko bya biciro biduga by'ivyangombwa bica biduga bivanye nabagiye kurangura nk'ibujumbura canke abagiye kurangura mu zindi ntara ico ntikiraza mu byo twovuga nk'ingaruka canke navyo biramaze kwibonekeza.
Eh bidisenekeza cyane gose kubera ibiciro by'ivyankenerwa bifungurwa impete ibiharagi umuceri ivyo byaraduze biri ku rwego rwo hejuru iyo byose bigatuma niyo ngorane y'igitoro.
Nuko urakoze kudusangiza Alfred ayo makuru avugwa ngaho ibururi. Ubandanye kugira umunsi mwiza hama no kwifuka neza ako kabehumva kari kenshi.
Yego murakoze cyane.
Yego urakoze nawe ugira umunsi mwiza.
Batwese.
Yego. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ahiwanyu havugwa amakuru maki ayo twabatangarije mu mpera zinondwi canke izihe indwi heze canke ibihe bindi mu mwaka wahera kuko turacari mu ntango z'umwaka amashaka kuza muri agaruka kwa amakuru ya politika aba amakuru y'ikibano haba amakuru y'ubutunzi haba amakuru ivyo mushaka vyose imyidagaduro na kanya mwipfuje cane mwaka wahera ko tuza turabaha umwanya namwe mukatubwira amakuru twera batumire mukazamura tugira ibivugwa hiwanyu twabahaye uwo mwanya ryo kugira ngo dushobore kuyaga. Trace na Innocent ikaze ku Jugi America.
Yego ndabomba ku Jugi America.
Urakomega Innocent?
Yego ndakomeye ndashimima.
Umwaka wutanguye gute?
Yego umwaka twautanguye neza. Naho tubona ino mukishakara kuyunguruza bitatworohera. Bitagenda neza.
Na makuru y'igitoro nawe utuzaniye.
Yego na makuru y'igitoro hano makuru yunguruza ashan ntibigenda neza turabura amabisi nkabiyunguruza abacyaruguru turabura ingene tuyunguruza amahera tuhora tugenda ko yigwije ko inshuro zitatu ntituzi ikigitera n'urose akacuro kuri magendere y'itiro ibiciro igeze ku 30,000 hafi na 5 kugira rero uce urwonkije 35,000 tubona ari kibazo kweri ngaho.
Uvuga ngo yigwije ko inshuro zitatu yavuye kurangahe aja kurangahe ku rugendo rwo kuva he uja he hama biri uko kuva ryari gushika ryari?
Nka twebwe twiyunguruza umvuye ngaho mu gisagara ca Bujumbura ngenda nk'umuhera kandi naho ndagenda ku 8,000 ubu ntafise 25,000-30,000 umva sishika muhira.
Muhira ni he?
Mvuye ngaho mu gisagara ca Bujumbura hagati mu misozi muri Bujumbura amahera itike yigwije ko inshuro kabiri uca mu gisagara baca mu gisagara bapfa ngaho mu Kanyosha nabone muri umva turabura amabisi yunguruza abantu kubera ubukene bw'igitoro no kirose nawo abantu bakiro ntiburira neza haraba imishwano n'iminikano myinshi. Ego
abategetsi bakwegereye ibururi batubwiye ko batabyo ataco babatangariza mu citoke nuko ngai Bujumbura aho ari co bababarira
nyagaha Bujumbura ntacho batubarira hamwe hamwe n'ibintu byazinze nko mu masoko ibintu byace bizimba bacha bitwaza igitoro uhereye kubiharage kwifu ku mavuta ku mafari ibintu byazenze twese dukwikuva ku gitoro tuza kare kwikena igihe bintu umva byose bacha bikika mu kwiza mu kiza kubera ngo ni igitoro cyabuze kandi kimaze iminsi miremire ubakije abategetsi nabo umva kubwira ngo bariko barabiraba ngo kiri mu nzira umva cyangwa ngo kiremoza ko munzira n'ibintu mu kuzimba ku masoko vyigweza ko inshuro zibiri tibi.
Hama kubwa wigikwiye gukogwa co bicahe ku ruhande rw'ababijeje.
Jembo ne kikwiye gukogwa nk'abari mu nzego bokorana bakaraba ahantu bipfira. Niba abo bahora batanga igitoro abo bahora batakuzana igitoro Tanzania niba bakabongereza bakatuma kabafise imitahe bakazana nk'igitoro kuko nk'ubu igitoro cyabuze n'ibintu ku masoko bitera bizimba jeje niko nabibona kugira abenegihugu natwe twiyungurutse kuri cya giciro cyacu twaba twiyunguriza kuko ubuntu tworohewe na gatoya kandi ukeneye no gusuma mu bintu mu masoko byari kugicyo kw'inshuro nyinshi rwose abankabategetsi bari hejuru ko boraza icyo kibazo nimba ari imodoka nke zijya kukuzana igito bakazongereza zikaba nyinshi
nuko rero bibwirwa benshi bikumva bene ibyo ngira ngo abo barire butuma burabashikiriye ubwire umunsi mwiza kandi wakoze ku kudusangiza uko vyifashe ngaho mu gisata cyo kuyonguruza no kunguruza abantu n'ibintu
yego namwe murakoze kwa mamutibuka ku cyo cya Amerika ngaho ibujumbura kobera tutabumba neza tutabakurikirana biragoye kugira tubakurikirane ate nka twebwe tubakurikirana kunguruka na bumenyi kandi mwakoze kwa mamutuhamagara mutwibuka n'ibujumbura ku cyo cya Amerika
yego urakoze nawe turizera ko 2025 nkumbure tuzosura kumvikana neza
yego nicyo twashaka natwe ngira tuzumvikana nimwaracye mu biganiro
urakoze ubwire umunsi mwiza inoso
yego murakoze namwe
yego ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari muri isanga
Since November, zillion problems. What's the point of getting litty if I find you? Door proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. But they I'm gay, I'm better on stung. I'm better if jeans, I'm better than I'm a gang. Oh, we put up games, you could late night calls. We'll be for the easy. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Your feet on my laps, yum yum. I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Put your knees up, sana. Opening up my doors.
Akaririmbo tuza, turakagaruka ko handi hatari ko tubanze twakire Jonathan. Jonathan ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga. Uerega Jonathan.
Chendi Burundi.
Burundi utuzania makuru nyabaki.
Makuru hari ayavugwa mbona sana yagezavugwa inkuru y'abagombwa y'abahanuzi batatu b'umukuru w'igihugu.
Nabo baraye mwibohero rikuru rya mpimba ni ku kibazo cha cabanyororo bo barayide kuye batabwirizwa kurekura
ego kandi ke iyo nyinga turayikenguruka gose kuko urumva bari nkabo nkubu batabwirizwa kurekura abantu bishye mu mategwa asanga birekurya abandi ibyo bindi kushyirwa umusanga ari ibintu by'amanyanga nyene basanga nkubo hari nk'umuntu aguye mu mpimba ari arekuwe ngo atahe no kuri ingingo twe yatwayakiriye neza no kuri turakemerukira umukuru w'igihugu
usivye ko ntibaraburana ngo nabo bavuga ico bibaza kuvyo bagirizwa gushika baburanye ngira ngo ivyaha bikabagira barabere
ndani ego reka turindire bazoburane no buburane iki kandi bisa nuko baba bafata mitonga ndabona ntawuzeka kuburana naho yafata mitonga ego
hanyuma igisata none cabapfungwa abanyororo ngaho Burundi wewe ukivuga ku ikitunganywa gingene bimeze mu Burundi uko bangana mu mabuhero atandukanye uko baja kuburana igihe bamara imbere uko baburana ubivuga ku iki nimbo bikurikiranirana hagufi
ba muri make kubera nta makuru akwiye mfise kandi nta bibiga umuntu arakora ngarabe neza nokuvuga nka hasi ndabageshe ndabivuze ko ariko urumva ko muri make haba hari agahaza ko nk'ibyo urabona ko byagiye habona biramutse ubona nk'ababajeje gukora intonde z'abarekuwe ugasanga bazikoze nabi bicirekana ko n'ibindi muri make bitaba bimeze neza
nuko urakoze rero kudusangiza ayo makuru hama ugire umunsi mwiza
murakoze cyane
yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo bategetsi batatu rero bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahagaritswe mu ndwi iheze. Mu byo bahagarikiwe harimwo ko boba bararekuye abanyororo batadi kurekurwa, amazina ya bamwe n'ayandi bakayasubiriza. Ejo niho binjira ibohero rikuru rya Mpimba kugira ngo bazoce babandanya kurana kuri ivyo vyaha vyose bagirizwa n'abari abategetsi batatu mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Tose na Eric Nshimirimana. Eric Ikaze ku juri Amerika. Eric Ikaze, Eric uratwumva? Eric ntari ko arashaka kutwumva, ngira ngo baza gusura kumuturondera ku murongo wa telefone. Ikiganiro kiracari muri Isanga, turabandaye n'akaririmbo rero tuza.
Sawa. Don't you know what you have done to me? Hey, girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Stupid. My mom is CK. He was here.
Oh.
Don't Mr. CK.
Can you not need them? Give your clothes to me. I'm gonna take my time with your body. Oh, yeah, 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 yeah. Like a surgeon, precise with your body. Oh, yeah, 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 yeah.
Oh, yeah, yeah, yeah. Let's make a movie.
Don't you know what? Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Why
am I?
Jugi Amerika akaririmbo kari Addicted na nababwiye ko ari tuzariko siko tkacega kurikira aka kari Addicted ka Seke nibaza ko kabaryoheye aho muri tugarutse rero kuri yo nkuru y'abakozi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bapfunzwe kuva ejo mu mpimba yabirukanye mu ndwi iheze abo rero ni Jean Pacifique bari bonekeza yahora ari umukuru w'ibiro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'uyobozi hama n'umukuru w'ibiro bijeje gutunganya inzandiko z'amategeko mu biro bijeje ibibazo bijanye n'amategeko n'ubuyobozi Arcade Harerimana mo yari umuhanuzi ajeje gukwirikirana imanza za leta mu biro by'umukuru w'igihugu abo bose birukanye bapfu bagirizwa yuko batigejeje neza mu kurekura abanyororo batandukanye ahanini abo mu mabohero ya Bururi na Rutana amasoko y'ijuru rya Amerika mu Burundi yavuga yuko president Ndayishimiye yabirukanye uko ari batatu bose kubera ico kibazo bahagaritse rero mu gihe amwe mu mashira hamwe yigenga akorera mu Burundi arimo igitwa Lucoto yavuze mu misi heze ko ukurekura abanyororo bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu byaranzwe n'utunenge twinshi tumwe muri utwo tunenge iryo shame ryavuga harimo abanyororo batarekuwe kandi babwirizwa kurekurwa no kutubariziriza itegeko yo gusozera kurekura abanyororo president wa Burundi muri bukako yari yatanze ikigongwe ku banyororo 5,442 ni kuvuga hafi kimwe cha kabiri cafungiye mu mabohero yose y'igihugu ibikorwa byo kurekura abanyororo bahawe imbabazi na president wa Burundi byatanguye itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 ko mu 2024 ariko mu ndwi iheze aho bahagarikwa benshi muri abo ntibari bwarekurwe nk'uko byemezwa namwe mashyamwe akora mu Burundi byari byategetse ko ico gikorwa gisozerwa igenekezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 ko muri 2024 yamara mu mabohero atandukanye arimo ibohero rikuru rya Mpimba ibikorwa byahagaze igenekerezo rya 23 y'uko kwezi muri iryo bohero hari kurekurwa abanyororo 2,208 ariko hari kuwe abagera ku 1,200 mutundi tunenge amashamwe yadomye ko urutoke harimo abanyororo wasanga bagirizwa icaha kimwe ariko akarekurwa umwe abandi bakaguma mu buroko ndetse n'abanyororo basokera ku izina rimwe bagira kuri batatu canke babiri ino nkuru turaza kubarondera mu mwanya mu makuru yacu ari imbere abashitsa kugira ico bayivuze ko batandukanye dusubire ku murongo wa telefone twakira Haruna Haruna ikaze ku juri Amerika
yego murakoze
uherehe ga Haruna
ngisaga cha Bujumbura
Bujumbura havugwa make
umutekano yego
nuko rero amakuru tuzaniye
amakuru ndabazaniye nuko hari akazuba keshi akazuba ni keshi kirere gisa neza n'umutekano muri rusangi yego
hama ikibazo c'igitoro cifashe gute wowe wahuherereye
oya unashaka wivuga ko
kubera
uri umuntu sinagize amahirwe yo kumpa mehanirwe muhira
wiriwe muhira ejo byari bimeze gute
oya nejo ntarugenda nafashe
nuko ako kazuba ukavyaza umusaruro gute
akazuba mu kavyaza umusaruro turakora nyine ibikorwa dusanzwe dukora yego
uri kura kiyima buke buke kumva udashaka gusohoka
oya so kuyima niko kwa dusanzwe dukora tubikorera nyene ahantu tudasohoka
nuko nuko ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura
saba murakoze
yego twakire na Robert ku yindi murongo wa telefone Robert kaze ku juri Amerika no muri muri isanga
yego kira ni sawa
herega Roba
merere ingozi mu Burundi
havugwa makinga ingozi
ashinga ingozi havugwa meza tara kabaje gusa kibitoro nyene biguma bitobangamiye ashana ibundo twara umutekano nakwiriye kabaje kibitoro ku deparasema nizo ziguma zigora na gose
kifashe gute tubarire byara kenye Burundi bimaze umwanya ungana gute
Asha nkubo nyene turamaze igihe kitari gito nyene ku mastasiyo atakiza nyene gasanga nyene ni ngorane.
Hama ingaruka biriko biratera ni yagute.
Garuka nyene kuko urabona idoga ry'ibiciro bica bidoga cyane ugize arakaronka cyangwa nyene asanzwe gafise mu modoka cyangwa mu moto kugira yunguruze nk'ibidandazwa numva nyene bica bigorana ukajusanga nyene idoga ry'ibiciro ry'ibiribwa nyene nibyo bigoma bidoga cyane bivanye naho biba biri kuko urabona ibiribwa bigoma bideplasa biva ngaho bija hirya cyasanga nibibatse ego biratugira ko kwingaruka cyane gose ibyo gaje bitara ash biratubangamira gose
hama ukabona ko igikwiye gukogwa ari giki
ash leta nyene yoraba ingene yo bihagararamwo ewana ikabidufashamwe cyane gose kuko nyene ewana biratubangamira gose kuko turabona yuko amubyo komeje ko nyene cyasanga nyene ubuzima bwo mwene gihugu butariko buragenda neza kuko nyene ibi nkubo nk'umuceri wa kigori wahora ugugwa ibihumbi bibiri nangahe ugeze ku kiro ibihumbi bine bine nangahe kaca sanga ni ngorane kandi nabyo ibiribwa ubona ari byo bigeze abantu bato bato nyene nk'utwo atari benshi bakorera mu ndimiro nubwo bakorera mu ndimiro mu gihe babitarera urumva urindiriye ko byera urabura soma kaca sanga rero ni ngorane nyene
Ego nukwihangana nukwihangana
Ash katurindire nyene turabe nyene imana nyene ash arigeze dokorera mu nyene bikagenda neza
ariko mwebwe iyo muvugishije abategetse urumva nka nk'imbujumbura hari watuvugishije ibururi nuko muce bitoke bose bavuga ati ntacu badutangariza no ngawe ngozi ntacu batangariza kukibitera nico bategekanya kubakorera
Asha biragoye kuko urabye bose abategetsi uko bimeze ngo bavanga urumva ngo bipfira ngo bipfira urumva urabye nk'umwe n'igihugu ku bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu na ruhararo rero aheza agire ko aravuga gusa imugabo nyene ugasanga ibintu nyene ni kwa kundi nyene nagihinduka kuko urabona ikibazo kiko kiramara hafi umwaka urenga kuko Jose biru ko mugabo ukaguma umwanya ngo turindire nyene kugira nisango nyene urabona yuko ibintu bitariko biragenda neza
Nukwihangana ugira umunsi mwiza Robe ngaho onye muri Ingozi
Ego turaho namwe mugira umunsi mwiza
kandi nuno mwaka ni ubwa mbere tuvuganye zo kubere mwiza
Ego namwe tubabere mwiza
Urakoze ego
Aja turabakurikirana cyane mu kiganiro muri sanga cyakindi cyanoze nyagasaro kaburaga ewana turabakurikirana cyane ku ijwi rya Amerika gose
Murakoze nubwo uramudukurikirana Urakoze cyane uzobandanye gutyo
Ego
Turase na Jean-Claude Kadze ku ijwi rya Amerika no muri sanga
Allo
Ikadze ku ijwi rya Amerika
Ego murakoze cyane nagize mwiriwe.
Twitwaramutse kandi turaza kwirirwa Tankumanzi. Uherega Jangle.
Merereye Ingozi muri komine Tangara.
Tangara ndahabona.
Ego musenye.
Amakuru tuzane ngavuye Tangara naya.
Amakuru ndakumva.
Nainda kuba DJ nti amakuru tuzaniye no musina ya.
Amakuru ndabazaniye muri komine Tangara amakuru yerekeye ikintu cyari kimwe bwa cya Burarodi kirimo impano nyinshi cyane
gute
urumva ibintu bakora by'inonde ugasanga wowe wari kuronka nk'imboga zitanu baguhaye zitatu kandi uvuze nk'inzu wowe upanze ugasanga iyo nzu nayo ikwibeye ndende igaca bikora no kuriha makwari n'amatagizi ugasanga ubwo buryo buri bushoboye kuronka no kuvuga rero mu biteye imari abantu bamwe bamwe ariko rero basaba bijeje ko biraba uko mwe tanga ni komene nini bakarabye nyamwe byabura rudi byabonetse kuko nkitangara babaye inzoga nka 600 example n'inzoga 600
yuri kuravuga ntaguciriyemo yuri kuravuga inzoga uvuga makazi ye
yego ariko ndavuga makazi ya ikazi ya imwe zibi zitatu gushika 600 niko turasaba rero ko nawe mu dushanye cyo muri burasere cyangwa aho yishaka gushika icyo gitigiri cy'amakazi ya baranga mu ikomine bakigwiza na kabiri ugatwa yuko zandoro zohera
hama kuko murabagurira murabashorera barabazanira mbwa mukabaha amafaranga hari impamvu babwira ati twabahaye amakazi make gusumba yo mwari mukeneye
nabyo ashaho dusigura burebure kuko bo burasere kubwira ati umwebwe ndushaka kurenza kata 600 nacu aje ngeva kuburebure kuko beshi nibabibaza mugabo biri mu biteye ikibazo n'imiteye ikibazo mu byo nyine byo kumujya nzoga nyine imiteye ikibazo
nibavuga impamvu babahaye ma izo nzoga nke mwitanga
oya nimwe uko urabona izo karata 600 bazize mu ikomine yose nishaka kumara amasaha abiri kandi bomba ko atacawuru acawana aba ikotero nagusanga ari mu mwidogo ngo babahaye ni mu mpaye basanga ni kibanza
ni ndagena ibutiki habwa izo kazi ya 500 zimaze gushuka muri commune ni ndacagena ati woronka zitatu ndaronka zina
nakubwiye mbono kuvuga ari mu administration mugabo ari ya izo inonda zikorwa n'abantu bitaba delegue ege no kuvuga n'umuntu abajejwe akarere runaka nko mu ikomune ugasanga afite ikomune zitatu abakurikirana ibya urumva rero wabonye bo baba bafite uburenganzira bwo kwezo nonde ubwo urumva ko azikora afite n'undi yaba yazihawe mu ikomune abazobana badandaza ndibaza ko abazitanga bo mu ikomune bafite ukuntu bashaka guhenga ariko ege atakora ko byo baba bamuhaye ubwo mu ikomune nawe tuzi
nuko urakoze reka tuzoraba turabe ko twokora kuri iyo nkuru
yego aramuvuye ko ariko muzovuga no muri base umva ati mwo baguriza nk'abantu katwaze ngihumbi na 2
Blarude
Blarude izarimwe mu kwezi cyanze kaza imwe mu kwezi ni gice umva ni kibazo
urakoze cyane Robert ingahonye ingozi
ni masaba Jean Claude mane kumera umugisha nawe
ni Jean Claude urakoze cyane
yego mara yego
urakoze yego nuko njuti bakunzi bacu akaba ari no kuri Jean Claude duciye dusozerera kwakira amatelefone yaba ariko yanyu ariko mu kanya gato dusigaye turabavugiriza akarimbo gato hama tuze dusezerane
Confessions, confessions of a killer. You control my emotions. You're messing with my medulla. Yes, I got many options, but you're the only one I need. Like the oxygen I breathe, me I don't like that too.
Nuko nshuti bakunzi bacu kano ngaha ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi gice gigarukira mwakoze mwebwe mwaduteza abiri bakoze n'abadusangije amakuru avugwa ahatandukanye abo twahamagaye amatelefone ntadukundire tubasabe imbabazi ndashimira mugenzi wanje Geoffrey Mutagomba na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabipfurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose